Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese turi kumwe, mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Fidel Niyongabo.
Tubahaye ikaze mu biganiro byacu.
Ewe n'abadusinyiye ubu ngubu bari mu bibazo byinshi. Hari bamwe batanakirara no mu ngo zabo bagiye kwihisha kuko kudusinyira byabateje umutekano muke.
Uwo ni umwari Diane Rwigara, umwe mu Banyarwanda bashaka guhatanira umwanya wa perezida w'u Rwanda mu matora azaba mu kwezi kwa munani, amaze kugeza ibyangombwa bisabwa kuri komisiyo y'amatora mu Rwanda.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi wa kabiri ko kugene Koreya ya ruguru yafashe umunyeshuri w'umunyamerika Oro Wambier biteye isoni. Bombe yari yatezwe mu modoka ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu yahitanye abantu 10, abandi 18 barakomereka uno munsi wa kabiri. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yashikirije umugambi mushasha usaba kongereza imitahe mu karere ka Afrika nk'uburyo bwo guhagarika abanyafrika barondera kwimukira i Burayi.
Ariyo namwe mu makuru tuza kubagezaho ku buryo burambuye mu kanya hamwe n'ayandi twabateguriye. Mbere yaho ariko tujye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Urakoze Jenny. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi wa kabiri ko kugene Koreya ya ruguru yafashe umunyeshuri w'umunyamerika Oro Wambier biteye isoni. Yavuze ko ari bishoboka ko atari gupfa iyo abategetsi ba Koreya ya ruguru bakamurekurira gutahuka mu gihugu ciwe hakiri kare. Ivyo Perezida Trump yabishikirije abamenyeshamakuru mu biro vy'iwe Maison Blanche. Oro Wambier yitavye Imana ku munsi wa mbere inyuma yuko apfungiwe mu gihugu ca Koreya ya ruguru mu kiringo kirenga umwaka n'igice. Abavyeyi biwe batangaje ko bashima ko yashoboye gushika imuhira gato imbere y'uko apfa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yifatanije mu mabara n'umuryango wiwe ejo ku wa mbere. Yamenyesheje ko ata kintu gishobora kubabaza cyane umuvyeyi nk'urupfu rw'umwana wiwe akiri muto mu myaka. Perezida Trump yavuze ko Leta ya Koreya ya ruguru irangwa n'ubunyamaswa. Bombe yari yatezwe mu modoka ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu yahitanye abantu 10, abandi 18 barakomereka uno munsi wa kabiri. Ivyo vyatangajwe n'abavyiboneye hamwe n'abategetsi bo ku mugwa mukuru Mogadishu. Mu murwi w'iterabwoba Al-Shabab uyitiriye igitero cyo uno munsi wa kabiri ku nyubako ya Leta iri mu gice cy'umugwa mukuru citwa Wadajir. Bisi yari yuzuye amabombe yasetse iyo nyubako hafi ya saa sita n'iminota 40 zo kumutaga mu masaha yo ku mugwa mukuru Mogadishu. Abavyone bavuga ko umudereva w'iyo bisi bavuga ko yaturikije amabombe yari muri iyo bisi imbere iyo nyubako ya Leta. Benshi mu bapfuye bari mikangara yari ikoraniye muri iyo nyubako. Umugwi Al-Shabab warongereje ibitero vyabiyahuze ku mugwa mukuru Mogadishu muri uyu mwaka. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mwandanya kumviza amakuru yo hirya no hino twabateguriye ku makuru yandi yerekeye Afrika. Raad Al-Hussein ayoboye ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ONUJIJE rw'agateka ka muntu yasabye itohoza mpuzamakungu ku bwicanyi buherutse kubera mu ntara ya Kasai yo hagati aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yagirije Leta y'icyo gihugu ko yananiwe guhagarika ubwicanyi. Zaid Raad Al-Hussein yabwiye iryo shami rya ONU uno munsi wa kabiri ko abanyagihugu amajana n'amajana bishwe barashwe batemaguwe canke baraturigwa gushika bapfe abandi bacibwa ibihimba vy'umubiri mu kiringo c'amezi abiri arangiye. Zaid Raad Al-Hussein avuga ko hari n'igihe abagira ubwo bwicanyi batumwe n'inzego z'igisirikare n'igipolisi z'igihugu. Vyitezwe ko abagize ishami rya ONU rijejwe agateka ka muntu batora muri iyi ndwi ku mugambi ugenewe kurekurira itohoza mpuzamakungu ku bwicanyi bubera mu ntara ya Kasai yo hagati harimo n'iyicwa ry'abahinga babiri b'ishyirahamwe ONU ryabaye mu ntango z'uyu mwaka. Umushikiranganji ajejwe ubutungane muri Congo Alexis Tambwe Mwamba yiyamirije akamo katewe kuko haba itohoza mpuzamakungu. Yatangaje ko atokwemererwa kwitohoza nk'iryo riba ritarimwo abategetsi ba Leta ya Congo. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yashikirije umugambi mushasha usaba kongereza imitahe mu karere ka Afrika nk'uburyo bwo guhagarika abanyafrika barondera kwimukira i Burayi. umugambi wiswe Merkel Plan ushikirijwe imbere kwa Merkel yakira inama y'ibihugu 200 bitunze cyane kurusha ibindi ku isi bigize umugwi G20 izoba mu kwezi kuza muri indwi. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Ubudag Gerd Müller yatangaje ko afite ubwoba ko impunzi z'abanyafrika 1,000,000 zishobora kuza mu gihugu ciwe hamwe atana kimwe cokogwa. Kubera izo mvo, chancelier w'Ubudag Angela Merkel yiyemeje kuvyereke gutanga 1,335,000 z'amadolari agenewe gutuma abanyamitahe b'abanyamahanga baza mu karere ka Afrika. Azogerageza kandi kumvisha abategetsi b'ibihugu b'ibindi bihugu 19 bazokwitaba inama yo mu G20 kwerekana ukwiyemeza kwabo kurushiriza kuvyereke gufasha ubutunzi bucumbagira bw'ibihugu vya muri Afrika. Ubudagi bugahisemwo ibihugu bine vya muri Afrika buzoshimikira ko ivyo bihugu ni Cote d'Ivoire, Maroc, Urwanda na Tunisia. Yamara Ubudagi bwaraganiye kandi n'abandi bategetsi b'ibihugu vya muri Afrika. Radio ya Amerika Washington DC kwindi nkuru yake Afrika. Ugutana mu mitwe kwabaye no musiko wa kabiri mu gitondo mu gihugu cha Centrafrique mu gisagara cha Bria mu gice cyo hagati mu gihugu. Umuntu umwe yahasize ubuzima mu gihe abandi 35 bakomeretse. Ivyo bibaye umunsi umwe inyuma yo leta n'imigwi yitwaje ibigwanisho bitaye igikumu ku masezerano y'amahoro mu gisagara cha Rome mu Butaliyano. Ko gutana mu mitwe kubaye mu gihe imigwi gwanye ubutegetsi 13 ku migwi 14 iri mu gihugu itaye igikumu ku masezerano i Roma ku munsi wa mbere ategekanya guhagarika buno nyene ingwano. Amasezerano yarahagarikiwe n'ikigo c'abakatolika Saint Egidio. Igisagara cha Bria caza caragereramiwe no gutana mitwe hagati y'itariki 15 n'itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho kwahitanya abantu batanu abandi 29 barakomereka abarenga 40,000 nabo barava mu zabo. Ivyo vyatangajwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU.
Arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo utugejeho aya makuru. Iyi ni gahunda ya radio yanyu tubagezaho buri munsi kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda ni Ijwi rya Amerika. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. Tuno kuri Facebook jambo ni radio yacu. Site yacu yo ni wa3 radio yacu voa@gmail.com. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Rwanda hakomeje ibikorwa byo kwitegura amatora ya perezida w'igihugu azaba ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 8. Uyu munsi nibwo umunyarwanda wa gatatu wifuza kuzaba umukandida muri ayo matora ya perezida. Umwari Diane Rwigara yagejeje ibyangombwa bisabwa kuri komisiyo y'amatora y'u Rwanda. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi.
Ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri nibwo Diane Rwigara wifuza kwiyamamaza nk'umukandida wigenga mu matora ya perezida wa Repubulika ateganijwe mu kwezi kwa 8 yarageze ku biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora. Yaraherekejwe n'umubyeyi we Madame Adeline Rwigara. Abantu benshi biganjemo urubyiruko bari mu modoka nini zitwara abagenzi ndetse n'abanyamakuru benshi bari baje kureba icyo gikorwa. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Kalisa Mbanda ari kumwe n'abakomiseri b'iyo komisiyo bagiye bareba buri cyangombwa cyose wifuza kuba umukandida agomba kuba afite bagashyiraho umukono. Mu by'umwari Rwigara Diane yatanze harimo n'icyemezo cyerekana ko aretse ubwenegihugu bw'Ububiligi yari afite. Itegeko rigenga amatora mu Rwanda risaba uwifuza kuba umukuru w'igihugu kureka ubundi bwenegihugu yari afite agasigarana ubunyarwanda gusa. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora amaze kwerekwa ibyangombwa byose bisabwa umukandida yemeje ko kandidatire ya Rwigara ayakiriye ku mugaragaro.
Njyewe Kalisa Mbanda, perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora, nakiriye kandidature ya Mademoiselle Rwigara Nshimiyimana Diane n'ibiherekeje byose.
Umwari Diane Rwigara yabwiye abanyamakuru bari baje ari benshi ko yishimiye kuba ashobora gushyikiriza ibisabwa byose komisiyo y'igihugu y'amatora, nubwo yemeza ko bitamworoheye kubona imikono y'abamushyigikira kubera iterabwoba ryashyirwaga kubifuza kumusinyira.
Yewe n'abadusinyiye ubu ngubu bari mu bibazo byinshi, hari bamwe batanakirara no mu ngo zabo bagiye kwihisha kuko kudusinyira byabateje umutekano muke. Dufite amasinyatire arenga 999, donc muri abo bose majorite yahuye n'ibibazo. Hari abafungwa nk'uko nabivuze, hari abandi bakurikiranwaga barimo bataha, hari n'uwagize accident kubera kugenda bamukurikira, babakurikira muri za hoteli babatera ubwoba. Nk'inyanza abantu bansinyiye n'ubugiyeyo barara mu bihuru, ntabwo barara mu ngo zabo.
Uyu mwari watanira kuzayobora u Rwanda yagize icyo avuga ku baba bibaza ko ashaka kuyobora u Rwanda ngo azihorere nyuma yo kubura umubyeyi we Rwigara Sina Paul wapfuye mu mwaka w'2015.
Ntabwo nemera kwihorera kw'abantu, guhora n'ukw'Imana, kandi izahora igihe cyayo nikigera. Kandi ibyambayeho byatumye numva akababaro n'agahinda kari mu Banyarwanda benshi. Niyo mpamvu shikama mvuga ko ari njyewe ufite ubushishozi n'ubushobozi bwo gukemura ibibazo by'akarengane biri muri iki gihugu, kuko nanjye ubwanjye nabibayemo. Burya kugira ngo ukemure ikibazo ni uko cyumva.
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ivuga ko igiye gusuzuma impapuro zisabwa uziyamamaza, ikazatangaza abemerewe by'agateganyo tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Nawe urutonde ndakuka rw'abazaba bemerewe kuziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ruzatangazwa tariki ya 7 z'ukwezi gutaha kwa 7. Kwiyamamaza bitangirana n'itariki ya 14 z'ukwa 7 bisozwe tariki ya 3 z'ukwezi kwa 8. Ku bakandida bari mu Rwanda nabo mu mahanga bisozwe tariki ya 2 z'uku kwezi kwa 8. Diane Rwigara abaye umukandida wa 3 ushyikirije impapuro zisabwa kwiyamamaza. Abakandida bandi ni Gilbert Mwenedata wiyamamaza nk'umukandida wigenga, ndetse na Frank Habineza we wamamazwa n'ishyaka rye Green Party. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze. Turacyari i Kigali mu Rwanda. Urukiko rukuru mu Rwanda rwatangiye kumva abatangabuhamya bashinjura Dr. Jean Damascene Kabirima mu rubanza aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Uyu mugabo yatawe muri yombi mu 2011 ubwo yari i Kigali yitabiriye inama y'igihugu y'umushyikirano. Ibyaha byose aregwa arabihakana. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza.
Mu batangabuhamya batatu batambutse imbere y'umucamanza, babiri muri bo bahamijwe ibyaha bya jenoside, baza kwirega bemera ibyaha biba ngombwa ko bafungurwa ubu basubiye mu buzima busanzwe. Bwana Vincent Rekeraho, umwe mu babimburiye abandi muri abo batangabuhamya, yabwiye umucamanza ko yitabiriye ibitero byicaga abatutsi ahantu hatandukanye Ibunge. Uyu mutangabuhamya wasohotse mu buroko mu 2003 yahakanye ko haba hari ikusanyamakuru ryabereye muri Gacaca n'imanza za Gacaca yitabiriye yaba yarigeze kumva bavuga Bwana Kabirima ku ruhare rwarwo rwose yaba yaragize muri jenoside. Undi mutangabuhamya ni Bwana Tanazi Rudatinya, nawe wemera uruhare yagize muri jenoside mu karere ka Nyaruguru. Uyu nawe wemeye ko yafunguwe mu 2005, yabwiye umucamanza ko yatunguwe no kubumva bamuhamagaza ngo azashinje Dr. Kabirima ntaho yari asanzwe amuzi. Yavuze ko yatangiye kubona Kabirima imbona nkubone yambaye iroza, inkiko zamuzanye kuburanishirizwaho akekwa ko yakoreye ibyaha. Bwana Rudatinya yabwiye umucamanza ko yatunguwe no kubona uwitwa Karori Habinshuti wari inyangamugayo y'Agacaca atanga kaye bitazwaho yari turutse ikubiyemo amakuru ashinja Kabirima. Iyo kaye umutangabuhamya avuga ko yarimo amakuru avuga ko yabeshye inkiko ashinjura Kabirima biza kumuviramo gufungwa amezi 6. Yavuze ko haba muri gereza yarafungiwemo no hanze yatigeze yumva hari ushinja Dr. Kabirima jenoside mu ikusanyamakuru ryahabereye. Dr. Kabirima uregwa ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu mu Rwanda muri 1994 ibyangombwa bimuranga bigaragaza ko jenoside yabaye afite imyaka 20 yiga muri seminari nto ya Karubanda Butare. Amatariki jenoside yatangiye Yohana aregwaho ibikorwa, Kabirima avuga ko yari mu mujyi wa Kigali yasuye mukuru we wari umusirikare. Avuga ko nyuma mu kwa 5 muri 1994 yavuye mu mujyi wa Kigali anyura Ibunge ahunga akomeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari Zaire. Aho naho avuga ko atahatinze ahita ahungira muri Kenya, ari naho yaje gukomereza amasomo ye muri seminari nkuru. Nyuma Jerome ari naho yakuye doktora muri filozofi cyangwa se ityazabwenge. Arangije kwiga yabaye umwarimu muri kaminuza muri Kenya aho yigishaga amasomo arimo na filozofi. Ibyangombwa bya Kabirima muri Kenya bimugaragaza muri diaspora ya Rwanda mbere y'uko atabwa muri yombi. Yatawe muri yombi mu 2011 ubwo yari yaje i Kigali mu nama y'igihugu y'umushyikirano isanzwe iba muri mwaka. Ku isonga yaburanishijwe n'inkiko Gacaca zabunge mu 2011 ari naho avuka zimugira umwere, zivuga ko ntawe yigeze agaragara mu bikorwa bya jenoside ahita asubira muri Kenya mu kazi. Habayeho gusubirishamo urubanza bikozwe n'inteko ya Kibeho yareze kabirimo ibyaha by'ubwicanyi, gusambanya abakobwa b'abatutsi no kujya mu bitero. Yamuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 19. Kabirimo yajuririye ibihano. Inteko Kanombebe yaturutse Kigali bari yimuburanisha. Maitre Pascal Munyemana umwunganira avuga ko ibyakozwe n'iyo nteko byaragahoma munwa. Aravuga ko aho kuguma ku byaha bajuririye by'ubusambanyi ubwicanyi no kujya mu bitero, iyo nteko yahimbye ibindi byaha bishya. N'ibyaha byo gushishikariza umugambi w'ubwicanyi bw'abana b'abatutsi bo mu murenge wa Rusengi Nyaruguru, gukora urutonde rw'abatutsi bagombaga kwicwa, kugenzura no kuyobora n'ibindi bikorwa bya jenoside byibasiye inyokomuntu, no gusambanya abana b'abakobwa mu bwoko bw'abatutsi. Inteko Kanombebe yahanishije kabirimo igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko. Uruhande ruregwa rwakomeje guhirimbatana mu nkiko rujurira ibihano mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe. Umucamanza Nyamagabe mu 2014 yamanutse aho bikekwa ko ibyaha byabereye maze atesha agaciro ibyakozwe n'inteko Kanombebe, ategeka ko Bwana Kabirima ahita afungurwa urubanza rukimara gusomwa. Hari amakuru ko abacamanza babiri bamugize umweri Nyamagabe bahise birukanwa mu kazi, hanashyirwaho inteko nshiburanisha Kabirima maze ishimangira igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko. Mu bujurire bwabo mu rukiko rukuru, uruhande rurerwa basaba umucamanza ko mu bimenyetso yagombye kuzibanda ku cyo Kabirima yari kigiye jenoside yabaga, ko yari umunyeshuri mu iseminari nto ya Karubanda kazabihuza n'ibyaha by'ubugome, aho kumurebera mu isura ya dokiteri wafashwe mu 2011 akaregwa gafungwa. Iburanisha riri ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Chuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Muracyari kumwe na Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tunyarukira noneho muri Tanzania. Urwego rwa ONU rwashyiriweho kurangiza imanza z'ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda rwafashe icyemezo cyo gusubiramo burundu na ko bundi bushya urubanza rw'umunyarwanda Augustin Ngirabatware. Ngirabatware yahoze ari minisitiri w'imigambi ya leta, yari yakatiwe gufungwa imyaka 30 n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda Arusha mu gihugu cya Tanzania. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Arusha Pierre Claver Niyonkuru adufitiye inkuru irambuye.
Urubanza rwa nyuma rwa Auguste Ngirabatware yahoze ari umushikiranganji w'imigambi ya leta mu Rwanda rwaciwe mu kwezi kw'12 umwaka w'2014 igisata c'iyungururizo ca sentare mpuzamakungu mpanabyaha yari yashiriweho gucira imanza abakoze igihonyabwoko camugabanirije igihano maze akategwa gufungwa imyaka 30 mu gihe sentare ya mbere yari yamuciriye gufungwa imyaka 35. Yagiriwe n'ivyaha byo gutegura kugira uruhara gukokeza no guhamagarira intera hamwe kwica abatutsi ahavuka nahahoze ari muri commune Nyamyumba muri prefecture ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu mu ntara y'Iburengerazuba y'u Rwanda. Ubwo nibwo rubanza igisata cha ONU cashizweho kurangiza imanza zasigajwe na TPR cafashe ingingo yo gusubiramwo gushasha mu kwezi kw'indwi kumwaka uheze w'2016 niho Auguste Ngirabatware yatanga ibirego byo gusaba ku rubanza rwiwe rusubigwamwo. Osmane Jikam, umuvugizi w'ugo rwego MICT rwa ONU ruri Arusha muri Tanzania, yabwijwe ijya Amerika ko ari birego bifise shingiro.
La chambre d'appel du mécanisme a pris une décision hier.
Atigisata cyungururizo cha MICT cafashe ingingo ejo yo gusubiramo gushasha urubanza rwa Auguste Ngirabatware. Ningira batware nyene yabisavye abacamanza inyuma yo gutanga ivyemezo bikwiye, bamaze kuvyiga basanze ugo rubanza gwosubigwamwo. Ubu se ntarizoraba ko hotangwa ibindi bihano canke ko byoguma ruko biri ku myaka 30 yakatiwe gufungwa. Sinshobora kubabwira ivyo vyemezo vyatanzwe, gusa mwomenya ku rubanza rugiye gusubigwamwo mwidonido.
La décision a été prise de rouvrir le dossier et de regarder dans le fond.
n'ijambere hafatwa ingingo yo gusubiramo urubanza rwamaze gucibwa n'ibihano bigafatwa kuva sentare yareshiweho gucira imanza abakoze ho nyabwoko mu Rwanda muri 1994 TPR ibaho.
Et ça c'est une décision qui est très importante pour le mécanisme parce que ça marque
yongingira komeye cyane kuri twebwe kuko n'ijambere ifatwa kuvyerekeje imanza zamaze gucibwa eka mbere no kwisi yose mu masentare ya ONU novuga ko bidakunze kuba byari bimaze gushika kabiri gusa mu myaka yose ONU n'inzego zayo zimaze zica imanza bisigura ko umuburanyi yaciriwe ibihano abwirizwa kuba yaratanze ibyemezo bikomeye kugira ngo yongingi ifatwe
convaincant pour qu'elle soit prise.
Iyo ngingo yo gusubiramo ugo rubanza yari kuba yafashwe kera ariko bihagarikwa nuko hari umucamanza umwe atarahari uwo nawe suwundi ni Ayida Sega Akay aturuka mu gihugu cha Turukiya ari mu bacamanza bagenywe kugira ngo bige ivyo Auguste Ngirabatware yasavye ko bifise shingiro. Uwo mu mpera z'umwaka uheze yavuye afatwa afungirwa mu gihugu ciwe yagirizwa ko afise uruhara mu gushaka gutemagaza ubutegetsi bw'igihugu. Inyuma yo gukategwa gufungwa imyaka indwi uwo mucamanza kunduheze yararekuwe by'agateganyo bica bituma idosiye ya Ngirabatware itera imbere nkuko bibandanya bivugwa na Osman Jikam.
Elle a été prise aussi suite à la remise en liberté du juge Ake.
Ningingo ije kandi nyoma yo kurekugwa ku mucamanza wacu wo mu gihugu cha Turukiya yari yafunzwe n'ico gihugu nyene. Ubutwari kigisata cha Majesty yaravuganye nawe aremera ko ashobora kuza kuburanisha ugo rubanza kuko ari mu barutanguye. Twebwe twari twagumye dusaba ko yorekugwa kuko arafise ubudahangarwa bwa ONU. Ubu rero turanezerewe ko yarekuwe akaba agiye kubandanya gusasa muri sentare ya ONU.
La procédure devant les juridictions du mécanisme.
Igisata cha ONU chatanze kirengo cyo gushika itariki 31 z'ukwezi kuza kw'indwi kugira ngo yabangira abatware cyangwa umushikiriza manza wa sentare babibujuje dossier maze urubanza rutangure kuburanishwa. Auguste Ngirabatware yahoze ari umushikiranganje w'imigambi ya leta mu Rwanda ubafungiwe yarusha muri Tanzania kuva mu mwaka w'2014 ari kumwe na bagenzi we 10 bagirizwe ibyaha bimwe by'ihonyabwoko yakorewe abatutsi mu Rwanda. Abo nobo baracarindiriye ko hari bihugu byobakira kugira ngo baje kurangirizayo ibihano bakatiwe ariko ntibirakunda. Icyo cifuzo cyo kwakigwa n'ibindi bihugu kirafiswe kandi n'abandi 11 barekuwe kubera barangije ibihano byabo canke bambitswe izera. Abo ba kabiri bari mu nzi imwe icunzwe na ONU. Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Claver ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru. Tujya noneho kutugaruke ku munsi w'impunzi tubibutsa ko itariki ya 20 uko kwezi kwa gatandatu buri mwaka hari umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana impunzi. Kuri uyu munsi ibihugu bitandukanye bifatanya n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi HCR kuzirikana no kwita kuri izo mpunzi. Userukira HCR mu Burundi havuga ko ibikorwa byo gushakira impunzi aho gucumbikirwa mu bindi bihugu byagabanutse. Mu birori byo kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi, userukira HCR mu Burundi yaburiye abakozi barya ruswa muri icyo gikorwa. Inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri mu Burundi, Jean Bosco Ndarurinze.
Turi muri komine ya Kiremba y'intara ya Ngozi mu kambi y'impunzi z'abakongomani Musasa. Hari mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Mugutunganya ururubyino abo bakenyezi bisunze icivugo kigira giti twese hamwe dufashe impunzi kwiteza imbere bikwiye. Ku izina rya HCR mu Burundi ijambo ryashikirijwe na Saudatu Bahmansare arongoye ibiro vya HCR muyinga. Uwo mukenyezi avuga ko uyu munsi wishitse hari impunzi zirenga ku 60,000 zicumbikiwe mu Burundi. Ku bantu barenga imiliyoni 65 ku isi yose bataye ibihugu vyabo, muri abo imiliyoni 21 n'impunzi. HCR n'abayifasha bahimbaza uyu munsi kugira bibuke inguvu n'ukwihangana kw'izo mpunzi zangajwe ku isi yose muri rusange. Na cane cane tukibuka impunzi 63,771 bacumbikiwe mu Burundi.
Nous rendons hommage aux 63 171 réfugiés qui ont trouvé asile au Burundi.
Sonda Siketu ya serukiye impunzi arashimira u Burundi n'umukuru w'igihugu babakiriye. Uwo mukenyezi arashima ibikorwa vya HCR n'amashyirahamwe bafatikanya mu iterambere ry'impunzi. Nubwo atari we yashikirije ijambo ryo kuri uno munsi, vyabanye ngombwa ko Abel Birinyi aserukira HCR mu Burundi ahaguruka akishura ku bisabwa n'impunzi. Ku kibazo cyo guhaye impapuro ziha uburenganzira impunzi gutembera mu bindi bihugu nko ku bacuruzi, Abel Birinyi avuga ko kimaze gutoregwa inyishu. Ku kibazo cyo kurungika impunzi mu bindi bihugu, ubuserukira HCR mu Burundi yavuze ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahora cyakira benshi cyagabanije. Muri ibyo birori, Leta y'u Burundi yaserukiwe na Ntayiraje Terence, umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu. Avuga ko n'ubu u Burundi bucakira impunzi.
Le gouvernement de la République de Burundi
Leta y'u Burundi imaze imyaka n'iyindi yakira impunzi, n'ubu abasaba ubuhungiro barabandanye. Zimwe muri izo mpunzi zaratashye iwabo, izindi nazo ziracyari ngaha mu gihugu nk'aba turi kumwe. Terence Ntayiraje asaba impunzi zicumbikiwe mu Burundi kubaha no kubahiriza amategeko y'igihugu cyabahaye ubuhungiro. Mu ikambi y'abakongomani ya Musasa mu ntara ya Ngozi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Bosco, urakoze. Tukiri kuri izi nkuru zerekeye impunzi, inkambi ya Kiziba iri mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda ibamo impunzi z'abakongomani kuva mu 1996 niyo yahimbarijwemo umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana impunzi. Mu magambo, izo mpunzi zagejejweho atandukanye zahawe inama zisabwa kandi guharanira iterambere no kwirinda icyasubiza inyuma urubyiruko. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika, Desire Atungimana, uri mu Rwanda.
Ivyo birori vyabereye muri iyo kambi ya Kiziba vyavyitabiriwe n'abantu isinzi bagizwe n'impunzi zisanzwe ziba muri iyo kambi n'intumwa zaje ziva mu yandi makambi y'impunzi uko ari atandatu ari muri kino gihugu cy'u Rwanda. Serafina Mukantabana arongoye ubushikiranganji bujejwe impunzi yamenyesheje ko kugira impunzi zironka amahoro ari uko zisubira iwabo, aho naho ibihugu zavuyemo bitegerezwa gukora ibikenewe vyose. Icatumye izo mpunzi ziti vyazo kikahava.
Uyu munsi kandi ni umunsi hakomeza gukorwa ubuvugizi ku miryango yatatanijwe n'intambara mu bihugu bitandukanye ku isi, kumvikanisha ko ikiremwa muntu kigomba kubahwa, ko umuntu agomba gutura mu bye nta kimuhungabanya, ndetse no gushimangira ko igihe abantu bakuye mu byabo n'intambara ndetse n'ibindi bihohotera ibyo ari byo byose, icyo kibazo kigomba guhabwa uburemere kikitabwaho n'igihugu cyane cyane n'umuryango mpuzamahanga.
Guterera mu iterambere ry'u Rwanda nivyo ubushikiranganji bujejwe impunzi bugiye gushimikira ko kugira izo mpunzi nazo nyene zifashe mu iterambere ry'igihugu cyabakiriye matse n'izasubira iwabo naho ngo zizotahe zifise icyo zakuye mu buhungiro, nk'uko umushikiranganji Serafina Mukantabana yabishikirije kuri uno munsi mukuru w'impunzi.
Dufashe impunzi mu by'ukuri kwigira ikaba ari gahunda igamije gutuma buri mpunzi yose ifite ingufu n'ibitekerezo iterwa inkunga igagira icyo ikora gituma ikora ku ifaranga, amafaranga babona akaba ashobora kwikuba hanyuma kandi bagashobora no kuyabyaza ibindi, bityo ku buryo mu minsi iri imbere dushobora kuva muri iyi gahunda yo gufasha impunzi nk'uko bisanzwe mu makambi.
Washikirije ijambo ku izina ry'impunzi amenyesha ko kubona hari umunsi ubitirirwa yizeye ko amakungu azonabafasha gutora umuti w'ibibazo barimo.
Uyu munsi rero tuba twaraheranwe yego n'ubuhunzi, ariko kubona uyu munsi barawushyizeho nk'impunzi biba bigaragara ko batwitayeho, kandi ikindi kigeretseho biba bigaragara ko impunzi itaheranwe n'ubuhunzi koko, ahubwo uyu munsi nibuje hari ikintu cyongera guhinduka mu mitwe y'abantu kandi ko isi yose itekereza ku mpunzi.
Muri ivyo birori ikambi y'impunzi ya Mahama yari yaserukiwe n'umugwi wa basketball n'abavuzi b'ingoma. Umwe muri urwo rwaruka rw'imahama yamenyesheje Radio Ijwi rya Amerika ko ari vyiza cyane kubahuza n'urunganwe.
Ni vyiza cyane nuko babonye natwe tuvyitaho kandi twitanga tunabishoboye. Ku bwanje nk'umurundi n'agateka gakomeye ndabona naho ndi impunzi, ndabona yuko twitaweho, baratwitayeho, ndetse no kubona umunsi mukuru w'impunzi turabona yuko hasere ibandanya itwitaho, kubona ishobora kutuzana tukamenyana n'izindi mpunzi zivuye mu zindi nkambi, mu nkambi z'abakongomani.
Ubuserukira ishirahamwe rijejwe impunzi hano mu gihugu cy'u Rwanda Azam Sabe yamenyesheje ko kugira impunzi zigabanuke muri kano karere k'ibiyaga binini ari uko abatwara ibihugu bo kwemera kuvugana nabo batavuga rumwe mu gutora amatati ari mu bihugu byabo. Kubwiye ngo n'ahatari umunyapolitike amakungu arakwiye kuraba izindi ngingo nshasha yofata kugira agondoze ibihugu biri mu ntambara, amahoro iwabo akagaruka, abahunze bagashobora gutaha ataco binona.
Nchote turi kumwe hano ho ibiganiro byacu bishorejwe. Skepo Charles yari ku buhanga bw'ibyuma na Fasil Gabriel. Amakuru ni Fidel Niyongabo, mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mugire ibihe byiza, turabashimiye mwese.